kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio zanyu kuri internet no kuri telefone ngendanwa hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi turagaruka ku kibazo kibura ry'ibitoro n'ibikomokaho mu Burundi. Nikiganiro ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mu uyu mwanya. Ndasaba mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda akitugezeho.
Urakoze Etienne Karekezi kuma kakanyi. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi turagaruka kwibura ry'igitoro rimaze igihe mu gihugu cy'u Burundi. Imyaka ibiri irengira heze kuronka igitoro mu gihugu cy'u Burundi ari umuzi w'ibuye. Ico mu bwoko bwa mazutu na lisansi bigakuranwa kuboneka nabi nabi bikanashika ubwo bwoko bwose bukaburira rimwe. Kigitangura gukena abategetsi barizeza abanyagihugu ku kibazo c'igitoro catorewe umuti kandi urama, ariko abanyagihugu ho bakakirindira maze amaso agahera mu nzira. Uko iminsi yagiye irahera niko abategetsi bahava barahindura imvugo maze bavuga ko igihugu gifise ubukene bw'amafaranga y'agaciro ari nayo arangurwamo igitoro mu bihugu bigifise. Nubwo biri uko abari mu nzego zitandukanye z'igihugu ntibabona kumwe iki kibazo. Hari abavuga ko igitoro cinjira gikwiye mu gihugu, ariko hakaba abakinyegeza kugira bagishore mu bindi bihugu. Abandi nabo bakabandanya bavuga ko ikibazo gishobora gukemurwa umwanya n'umwanya. Muri kino gihe rero ingaruka zikena gigitoro zitera ziremera abanyagihugu mu makomine yose ndetse no mu ntara zose.
No museto bisingorane z'igitoro tutewe ubwoba. Iya cupa rya amazi rirya rya Eritrade cyaje kwangwa ni gikinje. Kijya kuri pri normal ku station igitoro kiri ku station kigo ibihumbi 600. Uno munsi rero tukigura ibihumbi 300. Kandi ivyo 300 nawe tukiba 300. Wa mukiriye aho yipakiza aho 600 aguha igihumbi. No munsi ashaka aguha igihumbi. Basi yina nase abaye hundi yabateje ivyo mu gihugu ndayo naje mu Burundi akurengeza ko amajya 5. Nurumva uko bise biharuro. Umuzoshe cyane ya 300 byari aho guri kindi gitoro. We ni kirenze ko naho no munsi kuveje ku mugoroba kwa twikura mu cyubito cya Rugomba no ngaya kuri frontiere mu Gatumba kivuye muri Kongo. Abakomane ko bari doga ngo nabo ntacho baronka ngo kiza mu Burundi. Ubu bazibi kandi mugabe nabone kuzibira ko mu mani turabatahura ko abapolisi bacu ba Burundi babatoza amafaranga arenze cyane kugira ngo bakindirize bakizana kandi ko ari gufashanya. Rero twasaba leta idusabire nyamu no musinga hiwacu tutarakiro idusabire leta ababanye bacu duhana imbibe kandi dusabire n'abapolisi bari kwizo mbibe borohereze abantu bakituzanira nawe tubone ukigura cyoroshye nawe dutwana n'abakiriya byoroshye tayo twashwana n'abakiriya hama rero ikintu gishashaje cyantangaje nk'umuntu avuka mu gihugu cy'u Burundi mu cyutike cya Rugombo no mu banza ni bo banza naragiye yo gimuti nkamiraka buya nabajije umuntu ati ngashana ku gitoro hehe yambwiye ati wo ati ati hana nta makuru ufise we igitoro ati ugitana tujye badana z'ibiharage mu botiki natunye mu mama niwe washanzanye igikinju yasuka mu moto aramaza ngo bahenye mbere Bujumbura yo ngo bujumbura cyangwa ati bujumbura nta nwo kubonana kaya gacupa gatoka nakadogereka mu gacupa fitonestas aho wapfuye nta nwo hamenye none ko turabaza none mushito bicara ngo mana ubanga nti hatwagwa ngahe bujumbura handi hatwagwa ko iko bo barose uburenganzira mu gatwebwe twabaye bujumbura nitongo uburenganzira bingenye igitoro nawe turiho nka byoroshye kandi bakamaze cyoroshye rero hamwe bwa bimenyesha makuru mudusabire ku bategetsi babijejo bamenye yuko ego gutwara bitangwa no uhora ni imana ibigena nta muntu yigenira kintu nakimwe ariko bibuke yuko ariko atwe kwa batoyi amenye izo ndo kaze zivyo bagenderamo ni kore ritangwa no mwene igihugu ubu mu mutare nyene ari ha dokimara ko twete technique autorisation transport harava ko amafaranga agura izo ndo kaze bagenderamo zanze yibo
abo dusingorane no kuduga n'amatiki ni tukiro nka ibintu byarayangaye ajewe mvingozi ubu kuduga ni 300 na twara twaduga ku 1800 umbizo zose ni ngorane dufite kubera ibitoro
ndiko ndabiraba bavuga nka matorale niyo yabuze ngo impamvu igitoro cyo kirabura nabo nk'abategetse borawe ngene babyiga bakiga ngene
ayo madorale yoboneka
gira ngo abene igihugu areke kwicwa n'inzara kuko abanyonga ivyuma inwa igitoro bararembye
cyo mu bisanzwe uko mbona kwera mbona uko kuntu babanye ngo muri Kongo ngo ibitoro ngo ntibize ngo ino mu Burundi mu kibitoke niho twahora tugakura tukagenda tugasimba tukagura kabuni ibihumbi mirongo ibiri none ubu bahabanye ngo ntitujeye jemana basi nk'uko byagoranye twe hamatagi hano boture boreka basi abo bazana camagenda bakazikizana nasho tukaronka ukuntu tukaburira miryango yacu kuko mu bisanzwe siyo tugira ingorane twese umukiriye umubwiye ikurusi nk'ikurusi ukamubwira twaratubwira bibiri gihari ukamubwira bitanu aca mucamuterana imirago yibaza ngo wewe nawe ugire yashire mu mufuko kumbe nawe ni wayaronka niyo yaguha nawe uza kuyahiga iyo muri Kongo canke iyo zashite mugabo umunumva ngo banahuga yurumva tugiye gufanya ne nkabi nkoko nakundi tuzovyemera uko bije
cye nk'umugabo wanje no kuri yahora ari mu mutara se mbeshe ubu harakikije cameze abiri umugabo wanje ataronka cyakora kubera iki ibitoro ubunye nije niruka ntawe zico niruka musha nk'ingwaye abana barabwira ko cyane bakabura no kuri cyo twosaba nuko bo biraba bakigenga ubuntu ntabo baba batumye ibitoro byo babibura nk'ukuri bakadufasha ibitoro bikaboneka kabisa nta kindi kintu numva umenga nosaba nk'ukuri Imana yabagirira neza
enga dusi ibitoro ku byo mbona ni ukuri murabyo buriha ku bwinshi kuko nk'imyumbati baraba duterekera imyumbati itatu ibihumbi bibiri ariko baziba duterekera imyumbati itanu ibihumbi bitanu aba akaduterekera imyumbati munani ku bihumbi cumi aho ine bitanu
twebwe abenegihugu bato bato dufungura ari uko twakoze tubayeho mu buzima bwo ku munsi ku munsi uyu munsi uno munsi turiko turavugana kiya gikinje cy'amazi kiri toni nusu ubu kigeze ku bihumbi mirongo itatu kubera iki Kongo yugaye twebwe rero turasaba nyimba koko mu gihugu cy'u Burundi byasaba yuko igitoro kiboneka abategetsi nibyo babyiyumvire barabe ingene ugurura imbibe hanyuma twebwe tubonke igitoro cy'amagendo kize hanyuma ubuzima bw'abenegihugu bubandanye kuko bitagenze uko n'ukuri abanyagihugu barapfa nta gisibya barapfa barapfa kuko ubuzima bwacu bwose bwahagaze ubu ntituriko turakora ubu amazu bariko baratwishuza batwishuza natwe kwicaye twirirwa twicaye ni ukuvuga ibibazo byabaye ibibazo mu banyagihugu abanyagihugu babuze iyo baca n'iyo bava babuze icyo bafata n'icyo bareka ni ukuvuga rero turasagasagiye leta kuko leta n'umubyeyi irabe ingene itorere umuti izi ngorane z'ibitoro bose bagitereranye bikerereje umenga n'ikibazo gisanzwe kandi ubona ko ari ikibazo cyahagaritse ubuzima bwayo n'igihugu
abarongoye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike babona ko igihugu kigeze ahatemba ku bw'ikenagi igitoro intandaro akaba koko ari ubukene bw'amafaranga y'agaciro atacinjira mu gihugu ku rugero yahora yinjira ko imbere y'intureka ivuye ku biringo by'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yaratosekaye kugeza aho bisa naho ata amafaranga mvamakungu acinjira aciye mu ibanki nkuru y'igihugu inyuma y'aha leta y'u Burundi yahavuye yugara ayandi masoko yazananamwo ayo mafaranga mvamakungu amashyirahamwe atari make hamwe na bimwe mu bimenyeshamakuru mpuzamakungu byakorera mu gihugu byarugawe eka n'ubutunzi bw'igihugu muri rusange bwaragabanutse icegeranyo c'ikigo c'igihugu kijejeho kwegeranya amakori OBR co mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu cerekana ko amafaranga leta yinjiza ikuye mu rudandazwa handengambibe yagabanutse ku bice birenga cumi n'icenda kw'ijana mu mwaka uheze ugereranije n'uw'imbere yaho wo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri iryo gabanuka ry'amafaranga y'agaciro yinjira mu gihugu niryo ryabaye inkwezi y'ingorane amashyirahamwe mwamwe akomeye yo mu gihugu akoresha amafaranga mvamakungu menshi yaciye atangura gukora acumbagira kuva ico gihe aha twotanga akarorero k'ishyirahamwe rihingura ibinyobwa Bararudi aho ivyo guhingura ibinyobwa ku rugezo rukwiye vyayiyangaranye na bugingo n'ubu eka n'umunyagihugu abayabaye yarashikiriwe abarangurira hanze y'igihugu ho ntibagishobora kuronka amadolari nk'uko babyifuza maze bimwe mu bidandazwa bigakena canke bikabura burundu ni mu gihe idolari rivunjwa amafaranga hafi ibihumbi bitatu mu mabanki nayo ku isoko y'abavunja bo mu kinyegero rikavunjwa amafaranga arenga ibihumbi bitandatu abakunzi b'ijwi rya Amerika bahaye ijambo abantu batandukanye barabwa n'ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi kugira bavuga ingene babona ikibazo n'inyishu yozanana kugira ngo ikemure ikibazo cy'ikenagi gitoro. Aba ni bamwe mu banyagihugu bakogwaho n'ikenagi gitoro.
Umukiriya ampivyashaje kugira ngo ubuzima bwa misi yose bubandanye aragenda kurangura aho ni mu rutegama hanyuma akarangura kare yahora ari hasi wasana ubasigaye ari hasi asenkanze asenkanze mire amaze gushika kuri iyo tike ngiwe yemeye kugenda kuri kenze kugaruka n'imizigo azanye asenkanze mire n'abana bacu tubahebe kandi twara bavyaye nako dushye twobigira handi tuba twahunze ntitugiye duhungira
kuri gutugiye kubiraba mwebwe mushike imbere murarabe cyo modufashe nkatewe mvanye mbanye ndaziyomba nahora mfata imoto nkaza nkarangura nkashika kwirigara kirikare abakiriya nk'abana bakadushora abana kandi bazifunguye mu gatondo nta mugasanga nanjye nashoboye gutakara ariko ugeze ino saha mva ngaha nkazotaha ijoro nkashika muhira amasaha atanu y'ijoro bivanye n'ingana abuze deparasitema abana biga barabura ikibatwara ni kuri iki gitoro kiraduteye ingaruka mbi ivyashara ntavyo tukironka umutaye waranguta aza kugarukana jewe nabona ni hatari imana yonyene kudutabara
usanga ibiciro vyaraduze mico gihe rusanga kabagashara ko ku kwezi murasanga ariko ariko akorera konyene mu vyo ncuruza navyo nyene usanga navyo bigenda biduga bwiye kuranga nkugaruka akazoza nyene tukomenga karagoye tukabona neza tubona ibintu vy'ivyizi vy'imbere yacu
b'abafundi nk'ubu uye twebwe atabitoro bihari no gukoresha nta ukoresha ni nk'uko natwe ubuzima buba buhagaze muri make
mu gihe tuba tubuze igitoro ntishobora kutworohera kuko twebwe kakazi kacu dukora dusaba yuko uruja n'uruza ruba ruhari abize farasa bakahaca imanza urumva yuko ziba zikira ntituba tushorewe twebwe kuko mu gihe ataruja n'uruza turiko turabona akazi kacu ntikaje neza
kuko mu gihe bitinze urumva muri katoza n'ibindi
urabona nk'ibintu njya nikoreye ingene bingana ikumboza ibitoro nyene nayo ubundi waba ibitoro byabonetse mba nakoresheje umwanya nkabyikoreza bisi hanyuma nkashika iyo nabikora ndagenda gukorera nahereye hasi nikoma
nk'ubu twebwe dukoresha imitahe y'abandi nk'ubu twebwe baraduha ibyashara tudandaje tugahita dukura ko ubugari basi tugakura ko kwa kanyungu dusumije ayandi yabo twacu tubasubiza mbara bimaze kuba bimeze kubyashara nk'ubu ibitoro byabuze ntashobora kuguhereza kubera nawe ntiyoguhereza ibintu utamuhaye amahera bumva bishasha akorana n'abafite umutara
tukivuga kuri iki kibazo cy'ibura ry'igitoro mu Burundi umuvugizi w'ishyirahamwe gishinze kurwanya igiturire n'isezagurwa ry'amatungo ya leta Orikomu Jean Nduwimana avuga ko igihugu kigeze ahatemba kandi abakora ibikorwa bibaye abaye aribo babangamiwe kuruta abandi
rero nk'imyaka irenga ibiri igihugu cy'u Burundi kiri mu bukene ntangere n'akajagari gategwa n'ikena ry'ibitoro iryo kena ryashize imvune mu banyagihugu bafise amikoro cyane cyane make kuko murazi yuko igitoro kitahari mu gihugu nta kintu na kimwe gishobora kugenda neza nta terambere rishobora kuboneka kubera iki kubera nta mukozi ashobora gushika ku mirimo kuko murazi yuko umukozi agenda yiyunguruje n'imodokari nta mukozi ashobora rero kuronka umwimbu muvuga igihugu ntigishobora gutera imbere na gatoya igihugu kigenda gisubira inyuma nk'ibirenge kuko icyo gitoro kibura niko igihugu kigenda kizama kigenda kiyama abantu babona bene umurango barurira cyane cyane abakora imirimo mito mito nibo bahagirira ingorane cyane kuko ntibashobora gushika iyo barangurira tudandazwa twabo abandi bo bashobora kwinanata bakaronka naho gatoro bafise nk'imiduga iyo bakarose baraheza bakagakoresha ariko ubutigera ronka uburyo bwo kuyunguruza niwe acagira ingorane rero abo nk'abapfasoni babona hariho abadandaza ibyamwa baja kubirangura hariya ku isoko kwa siyoni bavuye nko mu mitumba iharanamiye igisagara abo baragira ingorane zikomeye cyane abo bakora kubirangura bizimbye kubera haba hari bike bitashitse naho mu isoko ko nabindi murazi ko bishita kwa siyoni bivuye mu masoko ya ruguru
aho rero kugira ngo bishobore byashitseho rero bibari bike uko rero bibabike niko bica bizimba cyane
kuvyukuri murazi yuko iyo abadandaza abo bose bajejwe imirimo bakora imirimo itandukanye mu gihugu iyo batariko bayirangura neza iyo badashobora kwiyunguruza kugira bayishike ku iyo mirimo iyo abadandaza batadandaza ya matagisi ntayo baheza ngo batange nuvuga igihugu rero kiraha sinzikarira no kuvuga ko igihugu iyo abanyagihugu batariko barakora kirahombera.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Umushikiranganje wo gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Wabona kwike na gitoro risanzwe kuko ikibazo gishobora gukemuka umwanya n'umwanya. Marie Chantal Nijimbere yabivuze mu minsi mike yiheze arangiza ikoraniro kaminuza yari yagiranye n'abakorera mu gisata cy'abatwara abantu n'ibintu mu gisagara cya Bujumbura.
Iyi nama rukukomayo mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu baye mu gihe hariho n'ibindi bibazo novuga bibonekeza bitatuva ko nkibura gitoro ari naco novuga nyamukuru cyabonetse nk'ikibazo gikwiye gutorega umuti muri kazoza ka hafi ariko iciza cavuye muri ino nama ko twese twashoboye gutahura kumwe yuko ikena y'igitoro mu gihugu cy'u Burundi kidakora kwibahari kitimbura kandi igitoro kandi kikiri mu nzira y'iterambere ni ikintu gishobora gushika uno munsi cyangwa kigashikejo mucamumva rero yuko singorane y'umuntu umwe aba ari ingorane muri rusange ikora ku buzima bw'abenegihugu ni naco gituma niyo turi kuturarondera inyishu nka leta twese tuba duhurikiyemo baba abikorera utwabo cyangwa ibisata bya leta dutege za kurondera inyishu irama yo gusobora kuraba ingene twongereza novuga umurindi w'igitoro tuzana hano mu gihugu cyacu Burundi kugira ngo dushobore kugira nka couverture y'amezi arenze kumwe abiri atatu ikena y'igitoro ni kimwe mu bituma ibikorwa byacu bikorwa ko ariko tugasaba tukanahumiriza ko bisaba kugira umutima utahura kugira umutima ubona ko ama context nk'aya conjoncture abaho mu gihe atari cimbugwa wirinira mu gihe kandi atari ikintu uja kwivomera
inama ziba mu gihugu zamazigaruka kwikena gitoro higwa itegeko ry'ineguro y'amafaranga azokoreshwa mu mwaka wa 2024 ushira 2025 itariki 13 z'ukwezi guheze urongoye inama nshingamateka yishu y'abashingamateka bari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe asa n'ufisi indimi zibiri hamwe avuga ko igitoro ciraye ariko hari abakinyuruza kandi nahavuga ko atakihari kuko hari abakibuza kwinjira mu gihugu. Gerald Ndabirabe abona ko bose bagasubizwaho igihano cyo gupfa na cyane cyane kuri abo bagurisha igitoro mu kinyegero.
Abantu bari kunyegeza amakarvira mu mazu umuntu agafatanwa 5 minute do karvira 3 minute do karvira mu nzu uyo abikorera iki mugacambura ko nta karvira ihari kandi muri bamwe usanga ari abantu banyegeza mu mazu cyangwa abagenzi banyu mugahora hari bagaca bagaruka bagakwishyura amahera menshi hari bagaca bitangaza kumwe abazungu batugira abazungu batwaye impoza recondition zidukenesha hari bagaca bagaruka abazungu bifata mu masiko batwenga ngo ibihugu bya Afurika ntibizijya bitera imbere kandi bariko badusahura namwe ntimukore nk'uko banyegeze karubiro ngo kugira karubiro ntiboneke abantu bagumuke ahubwo mwari kuvuga muti kugira ngo karubiro iri hano mu Burundi abantu bamaze kuzana amakarubiro mu makarubiro bari koraza mugavuga iyo karubiro ija dusabire tuzuze igihano cyo kwica igihano cyo kwica uwo bafashe ari kwiba iyo karubiro kuko no gusubiza igihunyu no gutera ingorane abenegihugu muvuga baca bamwica kongure byogabanuka ariko twebwe ntidukereye twebwe nyene ntitushireho twebwe nyene twitera ingorane hanyuma tujye tuvuga ngo leta niyo ikurakora abantu rero badasinziriye muri leta kugira ngo icyo gitoro kiboneke harimo ibintu bimwe bimwe muvuga kumbura umuntu akibaza ko kumva hariho bimwe bimwe mutabona nk'abantu bava hano bakagenda kuvuga hanze ngo Burundi muhe igitoro ngo ubone ngo ntushobore kurya n'abantu b'abarundi ibyo ko mutabivuga amugaca mukavuga ngo igitoro 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 kize hano bakinyegeze abandi birukanye ngo itoro nikize abo bose ntabo muvuga ntabo mubona ntabwo ari kiba cy'igitoro n'ikibazo cy'abantu.
abanyagihugu bafise ico basaba leta kubijanye n'iki gitoro.
Dusaba n'ukuri umuvyeyi none kwari umuvyeyi natubereho muri byose ibi bitoro narabe ingene abanyagihugu twoshobora kwideplasa kandi tukaronka n'ingene turera abana bacu kuko nitworeka abana baja mu ibarabara kandi nitwibaza yuko afise ibigo yoshobora kureremo abana bose b'abavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura habuze deplasema natwe bidushikira kugira abana babeho ntibikunda n'uwoba mu rugo rwiwe ategeza kuronka ishagaburira abana kugira ubuzima bw'abana cyane cyane abanyeshuri atafunguye sasite ntafungure mwijo ejo bukeye ntaja ku ishuri none abana bacu bagiye kuba bande
ubashinga amateka batuvugire leta badufashe kubera ubuzima bumeze nabi ku banyagihugu hariho umuntu aryamye inzara n'imisiri ugasanga agenda saba saba
cyagitoro rero kibuza no mu gihugu ibintu cyabyononekara
leta twayisaba yuko ico kibazo cokemuka kubera ko usinyivye ko ari ikibazo kuri twese nibaza ko byoba byiza kwese turonse ukuntu twiyunguruza kandi tugashika ku ihangiro ryacu nk'uko leta yabidusabye.
Ubu abantu baramenyereye ikibaye badufata uko ibiciro biduze babifata uko kuburane bafiseho bavugira sinzi bivuye kuri bo nyine abadutwara bumvikanye kuri bo ko ibi bintu ko bigeze iyo turabikunda ibyo subira kuruhuka gakiro kakira basi turese Imana yonyene ibinjiyemo ikabahindura kubera Imana ari Imana icica muri bo nyene ikarondera nk'abantu banga cyangwa umuntu umwe akavuga iki kintu leta tugikemuye kije mu nzira
ushatubona hanini cyavuga ariko botora ikibazo cy'igicoro igicoro kikaboneka hamwe ibiciro by'ifunguka bikagabanuka
ifuni nisa mu mari mantaje ibintu byifani ni kandi nifani ni yatuze kubera igito ifani ni twatanguye kubikora igugwa 4036 ubigeze kuri sandimisha ibido y'amakoto yakugwa 1665 uno munsi igugwa 1995 numva niyo amajana abiri none umva nk'aho wonye wovuga ngo turyohewe gugwa
mu ijambo umukuru w'igihugu Evariste yashikirije ku bijanye n'imyaka inamaze arongoye igihugu c'u Burundi tariki 19 z'ukwezi guheze yagarutse ku kibazo c'igitoro.
Twatanguye ikiringo tuvuga ko ihangiro ari uko umunwa wose woronka icyo ufungura kandi ko umufuko uronka amahera. Nshimishwa ko no mu majambo y'imyidogo numva bavuga bati turabuze iki mugabo ntibavuga ngo turabuze amahera yo kukigura kandi n'icyo bavuga ko babuze si cimburwa cy'u Burundi ni cimburwa mvamakungu. Nivyo turumva imyidodombo hirya no hino mugabo ikinezereza kurusha nuko dusangiye umubabaro icyo ciza turondera na jewe ndakibuze nagishaka. Ubu rero ko dusangiye ingorane ntizitume dutubwoko kuko burya kugira umenye umusaraba wikoreye imbere yo gutisha vuko bantu ni vyiza ko bobanza kuraba nabo umusaraba bahengekeye kuko haraho wosanga ivyo rirana ari vya bandi baririmo muzohura n'umuntu akakubwira ngo ubukene bw'ubu tuzovamwo gute ni umenye ko uwavuga uko aho hahise yararantibuca yavuga ati mbega aya magume tuzoyavamwo gute ariko ubu yipfuza umudugararo kugira asubire muri ya magume. Hariho rero n'abandi batarira busema nkabo twita babiryanguze nabo batunzwe n'isoko gusa ibyo kurya bitabashikira neza hamwe kubera abadandaza babigira nkana ahandi kubera imiduga itaronka igitoro gikwiye. Ariko nagira ndabaremeshe turiko turabitunganya kugira ubu bwavuba bizobashikire ku kiguzi cy'ababana n'ico mu zindi ntara.
Urongoye ishirahamwe rikangurira abantu guhindura ingendo parseme abona ko bategetsi bari bakwiye kwitwararika kuraba ibishigwa imbere kuruta ibindi. Faustin Ndikumana haraheze inzuzi birabivuze ari kumwe n'abakorera mu gisata cy'ubutunzi mu gisagara cya Bujumbura.
Mu bisanzwe tegeza kuja imbere bwa mbere ni bisata biba bijejwe gukura ubukene mu gihugu bijyanye no kugwiza ubumwe hacaba icyo bita rero mu gifaransa bakita agrandissement de l'espace budgétaire. Espace budgétaire ushuke nukaraba icyo twakwita amadepense adakenewe ukayagabanya adakenewe ukavuga uti nyimba turiko twirirwa turagira iminsi mikuru aha n'aha n'aha ibintu bihangarike nyimba twirirwa turaduga mu ngendo zidakenewe tubihangarike nyimba hari abantu amahera azana adakontorwa tuyakontorore ugaca usanga uri kurunka amahera menshi apfa ubusa ukaraba naye naho bayongere washaka na watoja yandi n'imfashanyo yaje gusuka ati aya rero ngira ndayatware kugira amabara kugwe neza amazi meza aboneke kandi bigaragara amatara aboneke mu gihugu abashore ibintu hanze bashigikiwe amadovize yiyongere inzego zaje kugwanya igiturire zishigikiwe dukontorora amahera ntanyonogwe uko no bijanye no cubita kongereza espace militaire no kugwanya abayanyuza birajamo kugwanya abayanyuza kutatwara mu departement dakenewe yose karaba ni kujya no mu mujyango ushobora kuba tuti nahora nk'amacupa 20 ku kwezi nzonywa 2 ingendo nahora ngira zidakenewe ndazihagaritse amamanza nahora ntegura ndayahagaritse ibyo byose ndabikoze kugira nubaka akazu karama amahera muri rotete ibi n'igihugu nuko ugahagarika ibyo iyi minsi mikuru ndayihagaritse iyo kwango na mama minsi mikuru y'amadiplome y'abana y'ibiki ndabihagaritse amahera sigana ndayazane ndondera akademi nubaka akazu kanzopanisha muri rotete n'igihugu nuko reka duhagarike ibi twubake amabarabara meza tugira iki ashobore gutuma ba bantu bagwiza umwimbi bashobora kugwiza umwimbi ni bije rero ushyiramo ubwenge ukazuraraba n'ingene depense washyize imbere zizokuvyurira umwimbi ahubwo umwaka mu gutoza amahera amashashi mu kugwiza mu kugabanya ubukene mu kongereza ingene abantu bashobora no kwinjiza imitaro ni ikintu rero gihambaye icyo bita mu kiyumi kiragoye kuba bwahita l'espace vegetaire kugira uruhe amahera aza gukora ibintu bya nkenerwa gusumba ibindi nako karuru ntanze nawe mu muryango urashobora gufata inyungu habenizo wahora wiguragura impuzu zishasha ati ndaga nzogura ipantaro imwe ikomeye ndayambara iminsi kandi izoba irambeshejeho
Washington ijwi rya Amerika
Umuvugizi w'ishyirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta Orikomo Jandu w'Imana aragaruka ku byo abona leta yoba irakora mu maguru masha
Uburundi aho bugeze bwari bukeneye abagenzi bwari bukeneye vuba cyane kunagura ivyerekeye imigenderanire kurondera imigenderanire n'ibihugu batari basanganywe kugira ngo barabe ico vamwo barabe ico bushobora gufasha mu kugwiza abajya abantu baza gushinga imitahe mu gihugu abava mu bindi bihugu aho rero aho niho Burundi bwohava bukaronka ayo madovize bushobora kugura ivyo by'igitoro n'ibindi ibijanye rero n'ibi byo kunywana n'ibindi bihugu birava n'ingene igihugu gisanzwe cyitunganije birava ingene igihugu gisanzwe kibona ko ari uwo muti mugabo rero twebwe ikintu twishe ngahe Burundi ntitwemera n'indwara turwaye ubu abategetsi bacu ntibemera ko igihugu kigeze ahatemba ntibashaka kuvuga aho bagwaye bavuga ko igihugu cifashe neza bavuga ko ibintu byifashe neza kandi biboneka ko igihugu kigeze aho umwansi ashaka ivyo rero imbere yo gukira indwara bwa mbere urayirata hanyuma ugaheza rero ukayivura ivyo rero leta twisaba ko yovuga igasohora amatangazo ikerekana ko igihugu kigeze ahatemba igasaba abanyagihugu kuyifata muri ivyo bihe bitoroshe igafasha abanyagihugu kwigwanako mu gusaba ivyo bihugu duhanye imbibe bigashira nk'amastasiyo y'igitoro hafi y'imbibe kugira ngo abarundi bashobore gushika kukinywesha bitagoranye ariko nibagumiza amasitasiyo mu mitumba ariya mu bisagara biri kure y'umupaka w'u Burundi n'ivyo gihugu bizugurana cyane kuko murazi yuko kugira ushikire iyo igitoro kiri ugomba kuba ufise ikindi iyo rero kiri kure ufise gike ntushobora kugishikira ivyo rero nivyo leta yoba irakora ariko naho biri mu muti utaramba boba barabikora mu kurindira ko leta ironka amikoro kugira ishobore gukorosa igitoro abarundi gikwiye nk'uko vyamye hambere hose
ikiganiro dusanga ibijambo naha tukigarukirije mwakoze kudukurikira mwari kumwe na jewe Thierry Ndayishimiye
dusangira ijambo dusangire ijambo
dusangire ijambo turamushimiye Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda dushimiye kandi namwe mwese muri mu Burundi twifashishije mu gutegura iki kiganiro namwe mwatwumvise aho muri hose turabasaba iki mutugezeho ibitekerezo byanyu mutugezeho ibyifuzo byanyu ndetse nuko mwifuza twabanogera kurushaho hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi